murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenia Mukankusi, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Umuhanuzi w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe kurinda ihonyabwoko Adama Dieng atangaza ko igihugu cya Sudani y'ubumanuko gishobora kwinjira mu bihe by'ihonyabwoko. Ibyo yabishikirije ari ku murwa mukuru Juba inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu yari amaze muri icyo gihugu. Ariko umushikiranganji wa Sudani y'ubumanuko ajejwe kumenyesha amakuru Michael Makuei yiyamirije yivuye inyuma ivyo Dieng yashikirije mu kuvuga ko ibiriko biraba muri icyo gihugu ataho bisa bisana niho nyabwoko. Uwo mutegetsi wa ONU Dieng akaba asaba Perezida Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko gufata ingingo zo kugarukana amahoro kugira ubwicanyi hagati y'amoko buhagarare. Tubibutse ko intambwe zo kugerageza gushinga leta mfata kibanza mu ntumbero yo gushyira hamwe imihari ya rwana ataco zavuyemwo mu gihe mu ntango z'uyu mwaka Riek Machar yari yagenywe kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaciye ahunga umurwa mukuru Juba. Abasirikare bamuyoboka baca basubira kurwanya Perezida Salva Kiir na leta yiwe. Aha muri Amerika, Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore iki gihugu cya Amerika. Yagenye icegera ciwe Mike Pence kugira arongore umugwi ugiye gutegura ibisikanya ku butegetsi. Ayo mabanga yari yashinzwe guverineri wa leta ya New Jersey Chris Christie. Iryo genwa ryakozwe kuri wa gatanu nyuma yaho ahereje kubonana n'abahanuzi biwe i Manhattan mu gisagara cya New York. Yatangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter kuri wa gatanu ko agiye gushinga vuba abazoba bari muri leta yiwe. Trump rero akaba asigaranye iminsi ishika 70 kugira ahitemwo abategetsi 15 bazoba bagize iyo leta. Benshi mu bahanuzi biwe ba hafi bakaba bamaze kunuganurwa ko bazoba bari muri iyo leta. Tukiri kuri Trump nyene, umukuru arongoye komisiyo y'Uburayi Jean-Claude Juncker yatangaje kwitorwa rya Donald Trump kuzorongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari intambamyi ku migenderanire hagati ya Amerika n'umuryango w'Ubumwe bwa Buraya. Mu ijambo yashikirije kuri wa gatanu ari mu gihugu cya Luxembourg, Juncker yashikirije ko Trump ataco anezwe ku Burayi kandi ko ibikorwa byinshi bamaze gukorana na Amerika bigiye gufa kuba imfagusa. Juncker kandi amenyesha ko Trump n'umuryango w'Ubumwe bwa Buraya batavuga rumwe ku kibazo cy'abimukira. Mu bihe by'imyamamazo yiwe, Donald Trump yavuze ko azosubira kwihweza neza ibijyanye n'imigenderanire ya Amerika ifitaniye n'inteko mvamakungu za OTAN, kandi akaba yaraneguye politike y'abanyaburaya ku bijyanye no kugururira imbibe zabo abimukira bajya kuri uwo mugabane. Wahoze aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'Uburusiya azwi ku izina rya Michael McFaul yatangaje ko Uburusiya bwamwimye uruhushya rwo kwinjira mu gihugu. McFaul yaserukiye Amerika mu Burusiya kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2014. Yatangaje kuri wa gatanu ko Uburusiya bwamwimye visa kuko afitaniye ubucuti bwa hafi na Perezida Barack Obama. Yatangaje ko iyo ngingo Uburusiya bwayifashe bwihora ingingo nk'iyo yafashwe na Amerika yo kwima impusha nk'izo abategetsi b'Uburusiya zo kwinjira muri Amerika inyuma yaho Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea buyatse Ukraine mu mwaka w'2014. McFaul rero akabavuga ko yibaza ko yashizwe ku rutonde rw'abatazongera guhonyoza ikirenge mu Burusiya kuva mu mwaka w'2014 ntiyari bwabimenye. Yamenye iyo nkuru rero asabye visa kugira azojeye mu kwezi kwa 12 gutegura ibikorwa vya Hillary Clinton mu gihe Hillary yari gutsinda amatora arangiye. Abagenduzi mu by'agateka kazi na muntu bishyirahamwe mpuzamakungoni muri Iraq batangaza ko bafise ibyemeza by'umuhari wa leta ya Kiisilamu ukora ibyaha by'agahomerabunwa muri iki gihe inteko za Iraq ziriko zegereza igisagara cya Mosul. Batangaza ko bimwe muri byo hari ubwicanyi bukorerwa abantu mu kivungwa, ubugufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu no kwinjiza abana mu barwanyi hamwe no kubashyira mu bikorwa byo kwiyahura bateze amabombe. Zed Rad Zed Al Hussein ni umuyobozi w'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungoni cita ku burenganzira bwa kiremwa muntu, yashikirije ko abasivile bari mu duce turi mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu barushiriza guhohotera kandi ko amakungu adakwiye akwiye kubyiyamiriza murambabarira bitararenga inkombe ndende.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi, Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Abana b'abanyamwema barafise ingorane zo kwiga mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bivuye kwitotezwa bakoregwa. Byongeye nta mategeko bagenga mu mashure arashigwaho nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryita hagateka k'abanyamwema Albinos Sans Frontières ASB. Ukutabona neza kuri mu bituma badakurikira neza ibyigwa nk'abandi. Mu bihugu biteye imbere abigisha baraborohereza mu kureka bakicagurira ibibanza bicaramwo kugira babone neza ibyanditse ku kibaho nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ryita imico kinyafurika arico Afrique des Idées rifite icicaro mu gihugu cya Cameroun. Ikindi ni uko umubiri wabo ushobora gutuma batabandanya amashure. Ingwara ya kanseri yo ku rukoba hamwe n'ingwara z'ibyuririzi zifatira ku kutabona neza basanganywe ni zimwe mu zishobora kubabera intambamyi. Ishyirahamwe Afrique des Idées riremeza ko benshi muri bo bacira amashure hagati nubwo ridatanga igitigiri. Abanyamwema baheba kwiga bagwiriye mu bihugu byo muri Afrika hamwe no muri Amerika y'Epfo. Ukuronswa ibyo bambara nk'ivyo kwifuka ku mubiri amarori biri mu byogabanya uko guhagarika amashure nk'uko ishyirahamwe Albinos Sans Frontières ribimenyesha. Nk'uko mubyumva mu kiganiro kiracu uno munsi, tugira turabire hamwe ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure. Kuri mikro Ijwi ni rya Raisa Liliane Inamahoro, ndabaha ikaze muri kino kiganiro kira. Mu gutangira ikiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo muri komine Gitega y'intara ya Gitega. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa mu kwitaho amagara y'abanyamwema kugira batere imbere mu mashure. Baganira na mugenzanje Ana Eve Irankunda.
Abanyamwema boza baraja ku ishure bakareka kuza barabinu.
Ufate nk'ngaho mu bisagara urabona ko benshi usanga abanyamwema barabashyize hamwe. Aha rero nk'umukuru w'abanyamwema yoza guhiga nk'abandi bari mu ntara za kure badashoboye kuronka ingene bo kuyungunganya bakabashyira hamwe bakagira nk'ishyira hamwe kugira nabo biteze imbere.
Abanyamwema boreka kwikumira akabona nabo ko ari abantu nk'abandi, natwe tukabafata nk'abantu nk'abandi.
Ababyeyi bo bakunda bakaza babegereza n'abandi bana badasanga ibikoba tukabakunda na twese.
Abigisha bo babungabunga bakabumvisha ukishure aringira kamara.
Abanyamwema cambe nuko babanza bakabaziga mu buzima bwabo kuva bakiri bato bakabaronsa ibikenewe nko kubarinda izuba n'ibindi kubagurira amavuta, hama bakabumvisha abandi bana yuko baraha kubakumira baraha abantu usanga babakumira ati ntibankore ko bonja.
Leta yo kwitwarika abo bana ikabona ko ari nk'abandi kubera nk'ibyo barashobora gukengera tujya ntidusurukoba tukabona na twese ko turi bamwe.
abanyeshure kubafasha ko babusanga bafite ingwara mu maso batabona neza kibaho tukabimurira tongera tukabasigurira
bogira kumwete bakareka kuza baritinya kurya kuntu basa ngo cabaza baravuga ati twebwe tugira uruku ubaca bibaza yuko bahavaza baragira isoni bareka kuza baraja impande yacu bibaza ngo twaba tubakengera
Ukwiga amashure kw'abanyamwema kotumye muri rusangi batera imbere ikindi vyo bafasha n'ukutabandanya batotezwa ikindi nuko iyo bari ku mashure bahahurira ari benshi bigatuma babona ko ingorane bafise isangiwe bakanungurana ivyiyumviro nk'uko ishira hamwe Jeune Espoir ritohoza ivyingwara zitagwiriye ryo mu gihugu c'uBufaransa ribimenyesha ukwiga kuri banyamwema kotuma babashigikira bagira umwete kandi boroherwa kuronka aho babasanga nk'uko UNICEF ishira hamwe gita ineza y'ibibondo ku isi ribivuga akarorero Urunani rwo guteza imbere no gushigikira abanyamwema go mu gihugu cha Senegal Anapas gwarorohewe no kubashikiriza imfashanyo y'ukubungabunga umubiri wabo rubasanze ku mashure nk'uko go runani rubimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure tega amatwi inkuru mugenzanje ala ivirankunda adutoreza ku ishure shingiro ryo ku mucunguzi mu ntara ya Gitega
Ukwiga kw'abana bafise ubunyamwema ni kuborohera bw'amagara make bamana. Aha, ndi kwishure shingiro yitiriwe umucunguzi y'Igitega mu mwaka wa kabiri aho Rajabu Nduwimana afise ubunyamwema yicara nko ku metero imwe uva ku kibaho kugira ngo ashobore kubona ivyigwa mwigisha aba yanditse uyo mwana w'imyaka 12 atugira ko hari gihe amaso amera nka yahumye bivuye ku mishwarara y'izuba gushika naho yifuza kuguma ahagaze imbere y'umwigisha umubabaro hamwe n'uburuhe butavana ko ni muri kizi nkuko abandanya tuyagira muri kino gihe abigisha bo kwishure shingiro umucunguzi baratanze uruhusha kubana bafise ubunyamwema bwo kwama batonda ishure bibangikanije inkofero Alice Girukwishaka yemeza ko yambaye ikigwa canditswe kibaho ashobora kukibona umugisha arakurekura mu mwaka wa gatanu amadirisha yose afuswe n'ibitambara kugira ngo imishwarara y'izuba nibuze abana bafise ubunyamwema kubona akarorero ni Beni afise ubunyamwema avuga ko ashimi iyo ngingo yafashwe n'abarezi kuko ubwiwe ntacyo yokwimariye kubera yaguma yivyiringira mu maso bikamubuza gukurikira ivyigwa neza vyongeye uguha uruhusha umwana afise ubunyamwema bwo kwicara ahashaka bimutera intege zo kwigatekanye iyo ngingo Raha kandi umwizero Beni uko azogira amagara meza mu gihe akurikiranye amashure yiwe akayarangiza
cyane n'amenya mishure ubishure ukamara uko ngenda mmenye ngenda nagira ndukenge kwitumwa umuntu agira amagara meza
ariko rero abavyeyi bibarutse abana bafise ubunyamwema ntibahuta babashira mu mashure imvo uko bibaza ko ataco iyo bamarira kuko bakunda kugwaragurika ku mubiri nk'uko abo twaganiriye bivuga naho abana b'abanyamwema babona ko badakumigwa abanyeshure twaganiriye bavuga ko hari igihe bishika bagatinya kubegera inyifato mwene iyo ishikira Dunia Doriane mu kwibaza ko ubunyamwema bwandukira ugukurikirana abana bafise ubunyamwema uko batera imbere mu manota ni igikorwa kitorohera abarezi uyu mwigisha yigisha mwaka wa gatanu Joseline Nihora imbere afatira ku mwanya gerako mu gihe cy'utubazo two mu ishure
kandi nafise ingorane yo kumwigisha kuko banyamwembe yamaheze inyuma y'abandi kandi nkamurindira mpaka ahazohereza kandi tukamuha amahoro nawe agaheza nk'abandi bantu ndo muvyeyi kandi ndazi ko abana nkabo natwe tubwirizwa kubafasha mu ngabirano twaronse tukabigisha cyo kimwe n'abandi
rimwe na rimwe ukugwaragurika kw'abana bafise ubunyamwema kuratuma amanota agabanuka Arise Girukwishaka umwaka uheze wabaye impfagusa kuko yaragwaye bihute byamubaba cyane bigatuma ataco ashobora gukora tekanye iyo abana bafise ubunyamwema bataba bamana ingorane z'amagara yabo ngo giziterambere mu bumenyi twumvire Yashitse Denise Barutwanayo yigisha mu mwaka wa kabiri ishure shingiro umucunguzi
ngubu meje gutanga interrogation ubunyene yaro hari na pesu busa mugabo afisa mana ta 11 ku 18 iya baya bonaho yo baye nuwande
ubushikiranganje bwo gufatana munda n'amashira hamwe nka World Vision OAP Rotary Club na Croix Rouge niyazi imbere mu bijanye no gushigikira abana bafise ubunyamwema bari mu mashure Kazungu Kasim arongoye ishira hamwe by'abanyamwema mu Burundi Albinos Sa Frontiere atugirako amakaye amasakoshi harimo n'uburyo bwa Minervare babironswa iyo mfashanyo iza yiyongera kuyishira hamwe riba ryagerageje gutororokanya mu bagira neza naho biruko leta n'abandi bagira neza basabwa kugira uruhara rudasanzwe mu guteza imbere amagara y'abanyamwema bari ku ntebe y'ishure na cane cane kubijanye no kubaronsa amarori hamwe n'inkofero twumvirize Kasim Kazungu arongoye ishira hamwe ry'abanyamwema mu Burundi Albinos Sa Frontiere
twarabisavye muri leta ubwa mbere nk'amarori buyaduha ku buntu inkofero buziduha ku buntu amavuta zuzo turaronka kujye gushikira ngaki bwose butanga niyo ngorane yose ngari dufise ivyo vyingwara y'amaso uratwa ni kintu kitavugwa ngo gikire ku munyamwema
tumenyeshe ko muri kino gihe haharugwa abana bababa amajana 350 babanyamwema bari ku ntebe y'ishure mu gihugu cyose mu gitigiri cyababa 1,200 bitwa ko baba uburere bugize igihugu
amareta yoshira inguvu mu guhimiriza abanyamwema kuja mu mashure vyongeye ingingo z'ukubitwararika bari ku ishure co bigikorwa c'amareta nkuko bimenyeshwa n'ishiramwe gitagateka k'abanyamwema ryo muri Tanzania TAS Tanzania Albino Society imigenzo yose ijanye n'ubufyitirizi yogwanywa bimwe biboneka n'amareta imvo nuko ituma abanyamwema batinya kuja habona harimo kutaja ku mashure nkuko ishira hamwe TAS libandanya ribimenyesha ugukomigwa kw'abanyamwema mu ishure canka handi kotoregwa inyishu ibihugu bisangiye imbibe vyokorera hamwe nkuko ishira hamwe mpuza makungu ONU ribimenyesha ugwinyigisho abigisha zibereye uko bo kwitwararika abanyamwema bari ku ntebe y'ishure vyobangira kamaro mu gufasha abanyamwema kubandanya ishure ikindi coze gitera intege banyamwema mu mashure n'amashirahamwe yojara baronsa ibikoresho bakenera nk'uko ishirahamwe Albinos Sans Frontières ribandanya ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure tega amatwi ikiyago twagiranye na Denis Nduwimana umuyobozi mukuru ajejwe indero mu ntara ya Gitega aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Denis Nduwimana ndabaramukije
mahoro neza
uyo mugwinyene w'abanyamwema usanga ufise ingorane wisangije z'amagara yabo kujya kuntu usanga n'izuba ryatsi batabona neza ivyo byose murabifatira ko
ego jezwe amatwa gifatiye ko kugira ngo bace bitura utewe n'iyo ngorane mishira hamwe ryabo ashobore hirya no hino kusananira ku byo bakeneye nimba ari mu bagira neza canke ari muri leta
mu mashure naho murashikayo rero urumva
turashikayo cyane ingufu ntizihagaze ku bibazo by'indero bwo nyene n'inyigisho zihagaze ku bantu bose bakunda ugaruka bw'igihugu abajejwe abarongoye amashengero dushira ingufu hamwe kugira ngo ikibazo cy'indero giterekeje imbere
twasanze ababyeyi bamwe bamwe bafise abana b'abanyamwema akenshi banka kubashira mu ishure bivanye n'imvu zitandukanye yaba ubwoba bitwaza yuko mu ishure ngo bakumira
nubabwira yuko bujana abana mu ishure kuko kazozo kabo karirye mwikaye nkuko ari ururimo rukunda kubivuga ubwoba bugahera bagategura kazoza kabo bana
mu misi heze bahora bafise ubwoba bufatiye yuko ngo bahora babafata ngo bakabica kubera ibintu by'ibintazi
ubushira umutima munda arico bumvise kitagenda neza bakagishikiriza abajeje intwaro n'abajeje umutekano kugira bashobore gukingirwa bakingirwe nk'abana b'igihugu bumenya yuko kazoza k'abana kari mu ishuri
ndabakenguruki
nego murakoze cyane
An albinos est un être humain comme tant d'autres. Ces droits doivent être respectés, car il est utile à la société. Ça, c'est la voix du porte-parole des albinos à travers la musique, Nahimana Platini, nommée King Plata.
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kitwa ndu muntu nkawe karirimbwe na Platini na Himana asanzwe ari umunyamwema. Bari ko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure. Gwaruka gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganganita munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Kuberiki abantu birabura batwaranye birabura bashobora kuvyara umunyamwema?
Abantu babiri birabura barashobora kuvyara abana bagwaye ingwara y'umunyamwema kuko mu mubiri wabo babuze icunyunyu bita melanin gituma umuntu agira umubiri wirabura.
Mbaza ndakwishura.
None bipfa kugira ngo umunyamwema avuke.
Umunyamwema avuka kuko abavyeyi bompi biwe bafise ikibazo kucerekeye icunyunyu bita melanin gituma umuntu agira umubiri mwiza wirabura atangorane nimwe ufise.
Mbaza ndakwishura.
Abanyamwema b'abazungu barabaho.
Ego cyane abanyamwema b'abazungu barabaho kuko abazungu nabo nyene naho badafise melanin barafise icunyunyu gituma bagira urukuba gwera. Rero haro bisanga ko umwe muri bo nabo nyene afise ikibazo c'icunyunyu gituma umwana agira urukuba ku muzunga kujya musanzwe mu bibona hama akera n'amaso yera n'imishatsi imeze ukundi kuntu atari nk'ukujya kwawo vyerekana neza yuko afise ikibazo c'urukuba.
Gwaruka n'umunyene muganganita munyana arashishikara kubaye isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None umunyamyema ashobora kuvyara uwundi mwana atari umunyamyema?
Neza cyane, umunyamwema arashobora kubaka akubakana n'umufasha wiwe tangorane nimwe afise kubyunyunyu bagaheza bakibaruka umwana amize neza bavyara umwana yirabura tangorane nimwe afise.
Mbaza ndakwishura.
Kubera iki nyamwema akunda gutinya izuba cyane?
Batinya izuba kumva zitandukanye. Ubwa mbere amaso yaba hajya barafise ikibazo. Abanyamwema baragira ikibazo cy'amaso hama izuba kuko ryonona n'umubiri wabo rikonona n'amaso yabo usanga bakunda kuba bambaye amarori yirabura bakifuka hose bakikingira bikwiriye ku mishwarara y'izuba kuko ariho rituma basinzikara cyane rwose.
Mbaza ndakwishura.
Abanyamwema hari ikindi kintu twaba duhushanije ko kiretse melanin hamwe n'urukoba?
Na kindi kintu gitandukanye umunyamwema n'undi muntu asanzwe nk'uko bivuze atari yuko abuze ico cunyunyu bitwa melanin eka n'urukoba gwiwe rubagwera cyane. Bafise imishatsi yera nayo nyene kandi bakagira ikibazo n'amaso ugacusanga iyo mishwarara y'izuba niyo ibamerera nabi kandi ibatuma basinzikara cyane gose.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'umunyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka mu mutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nukubera iki abanyamwema kenshi usanga bagwaye kanseri?
Abanyamwema bakunda kugwara ingwara ya kanseri y'urukoba kuko bavuze icunyunyu bita melanin gituma kibakingira ya mishwarara y'izuba.
Mbaza ndakwishura.
Bariki abanyamwema bakunda kubahiga ngo bagende kubarobesha?
Uko ni kwa kutamenya ni babantu usanga bemera ibintazi bibatuma bagira ibintu bitari byo nko gutanga ibimazi abana bakabica cyangwa ugasanga ngo barabagurishije kuko baronke itunga. Rero ni ukuhagabira mukabakingira abo bana kuko barakeneye kubaho, barakeneye urukundo rw'ababyeyi, barakeneye kwiga kuko ni abana nk'abandi.
Mbaza ndakwishura.
kuberiki abanyamwema mama bambaye inkofero mu mutwe badashobora kuzikura hari izuba.
Kugira bikingire izuba no kwifuka neza kwambara impuzu zikozwe mu pama kwifuka mu mutwe bakoresheje amakofero kugira ya mishwara y'izuba ntibasinzikarize mu mutwe kandi nabo nyene bashobora kubaho ubuzima bwabo bwa misi yose baburangure atampambamye nimwe ihabaye.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka. N'umunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ndumuntu nkawe karirimbwa na Tashini na Imana. Tumpe na fasi sababu unaenda nafsi kama uli umbwa maskini juu yake wezi kwa bosi. Ni mtu kama wewe je kwa nini kundiskasi? Arashoboye gukora byose mu buzima. Kengera to be getting the hero. Yes, he can.
Yes, he can.
Jamba banywanyi bacu umunywanyi wa mbere yatwandikiye ntiyashimye kwivuga kazina agatangura turamutsa natwe turamuramukije abaza igitera ingwara y'urubandu nimba hari imiti ruvura muganga Munyana twishurira uyu munywanyi.
Urubandu dutegwa n'udukoko tutabona n'amaso y'abantu dukunda kwibonekeza cyane cyane ku rukoba rw'abantu. Imiti yoyo irahari biva rero n'ukuntu ngo rubandu ruhari aho ruri n'urugero rugeze ko ndikuvuga urashobora gusanga akantu gatoya kafashe igihimba gito cy'umubiri cyangwa asanga carafashe igihimba kinini ya cy'umubiri. Hari imiti y'ukunwa n'imiti y'ugusiga kandi no kumenya yuko urubandu ukuteba kuruvura byamigera ibitera itsimbatara kandi bigoye cyane gose kwituza bifata ikiringo kininiya ari cimiti y'ukunwa ari yo gusiga ku mubiri kugira byukuri urubandurukire.
Ubunyonyi wa kabiri yatwandikiye ni Viane na wabaza ati umwige makirisugi yoshobora kwambara gakingirizo k'abagore ko kwinjira gute? Muganga Anita Munyana twishurire na Viane.
Iyo umukobwa ari sugi kajya gafuko k'abagore ntashobora kukambara kuko ubwa mbere uravye ikintu gakoze bisaba yuko biza kumugora cyane gose kugira wa muringa aheze awinjije ndani ngo ushobore gushika ufate hajya hejuru y'igitereko.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije. Nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno musi uvuga uti umugani ntuva ku giti uva ku muntu bikubwiye iki?
Uwo mugani rwoboshatse kwerekana ibintu biba bihari ko niba ushobora kuvuga ibintu bitaba bate bawumvise
bikubwiye iki?
Nibaza ko ari nk'ahaje ubugombye kugereranya uri kuravuga nk'ibintu menga ngufyina ugasanga uri kuravuga ibintu bibaho kandi ku muntu
bikubwiye iki?
Bagomba kwereka inzira nyakuri itomoye mukobera basukuru bari bakutsikiye icyo gihe bakubwiye ati mwananje kurikira uriya muntu kuyaciye umugani mu nzira zidatomoye kubera igiti giti ne kirafise impemu ni giti kiduga mugabo umuntu nawe n'umuntu
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure. Nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Gitega. Nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufisi ico muterera canke mubaza kuvyerekeye kino kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kuri 68 23 80 81 canke kandi kuri 75
mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro ndabakengurukiye.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri